programu timu.
Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma abagenzi banje dufatanije kubagezaho aya makuru. Umunyarwanda Rene Mugenzi warumenyerewe nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yaraye muri gereza mu Bwongereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cy'ubujura bw'amafaranga agera kuri miliyoni 270. Abamuzi babyakiriye bati:
yakinaga urusimbi. Urusimbi ni indwara mbi cyane, abantu benshi barayifite ariko ntibamenya ko bayirwaye. Byaba byiza rero muri uko mugihano baba bamuhaye ko yabona n'ubufasha kugira ngo abashe kwivuza, kuko natabikora agasohoka azongera abikore yongera agira abandi bantu bahemukira.
Uwo ni Clarisse Kayisire Mukundene, umwe mu bantu baziranye na Rene Mugenzi. Banyarukira no muri Tanzania kureba uko indorerezi z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zitegura gukurikirana amatora muri icyo gihugu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu turahera mu Bwongereza, aho umunyarwanda Rene Mugenzi wari usanzwe umenyerewe nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yaraye muri gereza mu Bwongereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cy'ubujura bw'amafaranga agera kuri miliyoni 270 uyavunje mu manyarwanda. Ayo mafaranga yayakoresheje mu gukina urusimbi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres, aho mu Bwongereza nyine niwe waduteguriye inkuru.
Impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwa muntu Rene Mugenzi ku wa gatanu yakatiwe n'urukiko rwa Norwich Crown Court mu Bwongereza igifungo cy'imyaka 2 na 3 amaze guhamwa n'icyaha cyo kwiba amafaranga y'Ubwongereza 220,000 bingana na miliyoni 270 mu mafaranga y'u Rwanda. Umugenzacyaha Chris Ewell yavuze ko Rene Mugenzi, umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, yavanye ayo mafaranga mu bubiko bwo muri banki ya katedrali ya Mutagatifu Batista yari yaramwizeye ikamugira umubitsi akayajyana mu rusimbi. Rene Mugenzi ufite imyaka 44 y'amavuko yatwaye ayo mafaranga y'amaturo yari agenewe abakene n'imirimo ya kiliziya kuva muri Werurwe 2016 kugeza muri Gicurasi 2018. Ubuyobozi bwa katedrali bwamenye ko amafaranga yatwawe ari uko bunaniwe kwishyura ibikenerwa mu mirimo ya paruwasi, ku buryo nubwo bwose bari barishinganye bahawe gusa ajya kungana na 1/4 cy'amafaranga yatwawe. Umuyobozi mukuru wa katedrale David Paul yabwiye ikinyamakuru Daily Mail ku myitwarire ya Rene Mugenzi yatumye bizajya bimugora kwizera abantu. Mu mwaka wa 2018 nibwo byagaragaye ko amafaranga yibwe, kandi Rene Mugenzi yahise abyemerera polisi ataruhanije, ndetse ageze no mu rukiko mu kwezi kwa 7 mwaka yemeye icyaha, ariko urukiko rwari rwarabuje abanyamakuru kubitangaza bwitwaje ko umutekano we ushobora guhungabana. Ikinyamakuru The Eastern Daily Press cyavuze ko icyo cyemezo kidasobanutse. Umucamanza Catherine Moore yemeza ko Rene Mugenzi yahemukiye abamwizeye, avuga ko ibyo yakoze bitahishirwa. Umunyarwanda kazi Clarisse Kayisire Mukundente wamenye Rene Mugenzi nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo, dore uko yakiriye iyo nkuru.
Yakoze icyaha agomba kugihanirwa kugira ngo yumve ikosa yakoze, ariko kandi yakinaga urusimbi. Urusimbi ni indwara mbi cyane, irwara abantu benshi barayifite ariko ntibamenya ko bayirwaye. Byaba byiza rero muri uko mugihano baba bamuhaye ko yabona n'ubufasha kugira ngo abashe kwivuza, kuko natabikora agasohoka azongera abikore yongera agira abandi bantu bahemukira. Niyo mpamvu uretse kumwifuriza kumva akose yakoze akabihanirwa, nanamwifuriza no kubona umuganga umuvura agakira iriya ndwara.
umunganira Andrew Oliver yavuze ko ne mugenzi yahoranaga ubwoba ko yagirirwa nabi na leta y'u Rwanda bikamubuza kugira akazi akora tekanye. Yasabye umucamanza kumuha insimbura gifungo ku buryo ne mugenzi atajya muri gereza. Umucamanza yamushubije ko uwo yunganira yatengushye abamwizeye ko igihano cyo gufungwa gikwiye. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Urakoze Venuste Nshimimana. Ahandi havugwa abakatiwe n'urukiko ni mu Burundi, aho kuwa kabiri w'iki cyumweru sentare na hinyuzwa y'igihugu yakatiye abantu 18 barimo Pierre Buyoya wahoza yoboye icyo gihugu ibakatira gufungwa burundu. Urwo rukiko rwabahamije kugira uruhare mu yicwa rya Melchior Ndadaye nawe wahoze ayoboye icyo gihugu. Pierre Buyoya wahoze ari perezida wa Burundi yakatiwe atari mu gihugu, akavuga ko urwo rubanza rudakurikije amategeko. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakuha Perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye Burundi, murakoze cyane gose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari, urubanza mwaciriwe n'abandi bashika nka 18 rubasabira umunyororo wo guherayo eka hamwe n'ihadabu zikomeye. Mbega urwo rubanza mwagwakiriye gute?
Ubwa mbere ivyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza subwa mbere tugira icyo tubivuze ko ubu rero ubwo rubanza rwaciwe ijambo n'iryarindi mu rubanza kuzacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu. Ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga, ubwo rubanza uravye igihe bigwerekeye rumaze ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu gifaransa prescription. Cyaka kuko amategeko yariho mu Burundi mu itegeko yahandi rihana ibyaha byo 81 ryariho igihe perezida Ndadaye yaganagurwa, ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze. Ubu rero tumaze imyaka 27. Icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996. Rwugururwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko.
Muriko muvuga ko sentare nkuru y'igihugu y'u Burundi itazi amategeko, muvuze ko urwo rubanza rwaciwe amategeko ahonyanze.
Navuze yuko sentare nayo nyine itazi amategeko, mugabo niyumvira ko sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki yabonye inzego za politiki y'uguca urubanza mu nzira itajyanye n'amategeko.
Aho ni ukuvuga ko sentare yoba itigenga.
Ikindi rero nareko ndavuga ubunge ngure mvuge igituma urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko. Urwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki. Ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka visa. Abashingwamanza b'Abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu, ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turiko twagirizwa. Urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi. Ibindi ni ukongera nuko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu Ndadaye, nta kintu na kimwe kiboneka kigeze cyerekanwa mu ncamake. Rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye ni uko urwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'i Arusha, kuko mu masezerano y'i Arusha twari twavuze neza ingene imanza mwene izo zicibwa, ko izo dosiye mwene izo zica muri ya komisiyo verite reconciliation yari kuja mu butungane nagoma rero mukurangiza mvuge ko kubacu ari urubanza rufise imvo ya politiki urubanza rujanye mu butungane
none mwa mufise
wirabye neza abantu barimo mu rubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu Ndadaye yaganaguka ku rubanza rwaciriwe navuga intwaro ya Iprona kuko urabye mbere nabo baciriwe imanza harimo abashingantahe batanu bose batwaye uwo mugambwe no rero twebwe tuvuga tuti ni rubanza rwa politiki ibirimo rero twebwe turaziyamirije
muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe murafite umugambi wo kunguruza
izo kunguruza nkuko twabivugiye mu rwandiko twasohoye mu masentare y'u Burundi no mu masentare y'amakungu ko turazi neza jewe ndazi neza ko atasentare nimwe ikora mu mategeko ibyo ishobora kwerekana ko jewe nishe Ndadaye ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe Ndadaye aha mvuze ku giti cyanje
Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'Afurika mu gihugu cya Mali na Sahel murakoze ku kanya mwahaye radio y'ishyu ry'Amerika.
Amakuru yacu yibanze ku butabera uyu munsi reka tuyakomereze mu Rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa Kagarama ejo kuwa gatanu rwemeje ko Bwana Rusesa Bagina Paul akomeza gufungwa by'agateganyo runatesha agaciro ingingo yo kuburana nk'umunyamahanga. Isomwa ry'urubanza ryabaye Rusesa Bagina adahari ari muri gereza inteko iburanisha yonyine niyo yari mu rukiko. Asumutakaboyi akomeza inkuru.
Asomi icyemezo umucamanza yavuze ko umushinjacyaha afite uburenganzira bwo gusaba ko ukurikiranyweho ibyaha yongererwa igifungo cy'agateganyo kugira ngo anoze iperereza rye. Rusesa Bagina n'abamwunganira nta n'umwe wari mu rukiko ubwo rwasomaga umwanzuro bawukurikiranaga abafungiye muri gereza ya Mageragere hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype. Umucamanza yahereye ku kibazo cyatinzweho mu iburanisha riherutse cy'uko Bwana Rusesa Bagina atari umunyarwanda. Urukiko rucyanzuraho ko Rusesa Bagina ubwo yaburaniraga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko ari umunyarwanda kuko afite ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ubw'Ububiligi, bityo ko nta kindi urukiko rwahindura. Umucamanza yavuze ko kandi hari impamvu zikomeye zituma Rusesa Bagina akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Ubwo umushinjacyaha yasabaga ko Rusesa Bagina yongererwa iminsi 30 y'igifungo, yavuze ko bamaze kubaza abatangabuhamya 9 bagizweho ingaruka n'ibitero bya FLN kandi ko hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi bagomba kubazwa. Umucamanza yavuze ko mu ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umushinjacyaha wagejejweho dosiye y'uregwa ashobora gufata icyemezo cyo gukora iperereza ry'inyongera iyo asanze ibimenyetso biri muri dosiye yashyikirijwe bidahagije ngo iyo minsi 30 ikaba ishobora kongerwa bigakomeza bityo. Urukiko rugasanga umushinjacyaha ari ugomba kumenya ibikenewe kugira ngo dosiye ifatirwe umwanzuro. Ngo kuba rero asaba ko Rusesa Bagina yakongererwa iminsi 30 y'igifungo kugira ngo hakomeze iperereza ry'inyongera ko biri mu nshingano z'ubushinjacyaha. Abunganira Rusesa Bagina bari bagaragarije urukiko ko yafungurwa gakurikiranwa ari hanze ngo kuko ubusanzwe ari inyangamugayo ndetse akaba afite n'uburwayi. Urukiko rwavuze ko ibyo basaba biteganywa n'amategeko ariko impamvu bashingiraho zikaba zitahabwa agaciro ngo kuko kuba Rusesa Bagina atarigeze ahanwa n'icyaha atari byo bigaragaza ko ari inyangamugayo, cyane ko impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha zigihari ngo no kuba arwaye bikaba nabyo bidahagije kandi ngo uburenganzira bwe bwo kwivuza bukaba butabangamiwe. Ikindi cyari cyagarutsweho cyane muri uru rubanza kigakurura impaka, uruhande rw'uregwa rwari rwavuze ko ubushinjacyaha bwasabye ko Rusesa Bagina yongererwa igihe cy'igifungo bukerereweho iminota 7 bityo ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Urukiko rwavuze ko kuba umushinjacyaha yarashyikirije ikirego tariki ya 16 ku kwezi ku isaha ya 8:00 irenga y'iminota 7 nta tegeko yishe. Umucamanza asobanura ko umunsi w'urukiko urenga nyuma ya 6 z'ijoro. Ahereye ku byaburanishijwe byose, umucamanza yanzuye ko ubusabe bwa Rusesa Bagina n'abunganizi we nta shingiro bufite.
Uvuga ko ntacyo ubushinjacyaha bwakoze mu minsi 30 ya mbere bikaba bitahabwa agaciro. Kuba uregwa asaba ko yafungurwa by'agateganyo bakenewe ihanze kuberako ari ubusanzwe ari inyangamugayo ndetse akaba afite n'uburwayi urukiko rushingiye ku biteganywa n'ingingo ya 97 y'itegeko nimero 27 yavuzwe rurasanga ibyo rusesa abagena Paul n'amwungana basaba biteganywa n'amategeko ariko impamvu bashingiraho basaba kuregwa yafungurwa by'agateganyo zikaba zitahabwa agaciro kuko kuba rusesa abagena Paul atarigeze hamwe n'icyaha sibyo bigaragaza ko ari inyangamugayo cyane ko impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha zigihari kuba arwaye bikaba ntabyo bikaba nabyo bidahagije ngo arekurwe by'agateganyo hashingiwe ku buremere bw'ibyaha akekaho kandi bikaba ntacyo byabangamira ku burenganzira bwe bwo kwivuza urukiko rukaba rusanga rusesa abagena Paul agomba kongererwa igihe cy'ifungwa y'agateganyo icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ari impamvu zituma rusesa abagena Paul yongererwa igihe cy'ifungwa ry'agateganyo rutegetse ko rusesa abagena Paul yongererwa igihe cy'iminsi 30 cyo gufungwa by'agateganyo agakomeza gufungirwa muri gereza
Rusesa bagenda kurikiranwaho ibyaha 13 birimo ibyo kureba mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no gutera inkunga umutwe w'iterabwoba. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Sylvestre Ntibantunganye wahoze ari perezida w'u Burundi yagenwe kuyobora itsinda ry'umuryango wa Afrika w'Uburasirazuba rizakurikirana amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania. Aya matora azaba itariki 28 z'uku kwezi kwa 10. Bwana Ntibantunganye yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa Perezida Sylvestre Ntibantunganye, mwigeze kurongora Burundi ubwa mbere na mbere mbanje kwakiza ku mabanga mwahawe yo kurongora umurwi uzobujejwe gukurikira amatora mu gihugu cya Tanzania. Amatora ategekanijwe ku igenekezo rya 28 ry'uku kwezi kw'icumi. Nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere uko mwakiriye igenwa ryanyu.
Nabyakiriye neza ngira nti niteka atari kuri jewe gusa, niteka mbere no mu gihugu cy'u Burundi cyanyibarutse mugabo kandi niteka no mu karere, kuko turi muri kano karere nyine k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Hanyuma kandi bikaduha n'akaryo kugira ngo umuntu akoresheje ubushobozi, akoresheje ubumenyi, akoresheje ibintu kwita ibyo yagiye ariga ahadahirya ashobore gufasha ibintu byo gucungera amatora nk'uko tubivuga. Bigafasha rero wewe, bikongera bigafasha n'icyo gihugu cyane cyane mbere mugiye kuyacungeramo, kugira ngo intwaro ya demokarasi kiye ku matora igende ishinga imitsi.
Murashaka kutubwira igitigiri cy'abantu bagize umurwi murongoye bangarike?
Abantu bagize uwo mugwi bava mu bihugu bigize iri shyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko, kiretse gusa igihugu cya Tanzania, kukumva urubanza nibo ruraba. Nukuvuga rero yuko ugiye kuraba hashobora kuba abantu bashobora kuba hagati ya 30 na 45 bazoza baserukira ibihugu byose, nukuvuga igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kenya, igihugu cy'u Buganda, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Sudani. Hanyuma icyo ndavuga nuko mu gihugu cyose niburiburi uzosanga harimwo umuntu aza aserukira umugwi ujejwe amatora muri icyo gihugu, n'umuntu ari muri ya nama ishinga amateka y'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. N'abandi rero kugira ngo dushikishe igitigiri c'abantu 30 gushaka 95.
mu duce kuma yange amabanga muzaba mujejwe muri cyo gikorwa cyo gucungera amatora n'ukuba ko muzoja mu nta zitandukanye mugakurikirana ukuntu cyo gikorwa kiko kirakora
ego turakurikirana cyo gikorwa n'ibyo mabanga ko buriya yiye gucungera amatora hariho ingingo ngendegwa ko ugenda wisunga ziranga abatora twokwita kurangwa na demokrasi ku isi yose mugabo ngatukizunga cyane cyane ibyanditse mu masezerano ashyiraho rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo hagati mugabo usanga ku cyo kibazo atatandukane namba mu ngingo ngendegwa ko n'izindi ngingo zigenga amatora arangwa na demokrasi mu bihugu aho rero tuzoraba ingene amatora yatunganijwe ingene ibintu biri kuragenda muri kino gihe na cyane cyane tuzoraba kandi n'umunsi w'amatora ingene azogenda twongere dukurikirane ingene bazoharura ibyavuye mu matora n'ingene abahiganwa babahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa imigambwe ihiganirwa ibanza mu nama nshingamateka bazoheza bagafata ibyavuye muri aya matora uko byatunganijwe tuzoshobora kuja mu mihingo ishika nka 10-11 dushobora kuzogira abantu bazoba bahari kugira ngo bashobore kugira gukurikirana iby'amatora urumva Tanzania n'igihugu atari gito gifise ibirometero kare byegereje umuriyoni usanga rero bitoroshe kugira ngo ndashobora kuronka abantu bakwirege na hose twarafashe ibice no kwitofata ndini fatigwa ko bizodufasha kugira ico tubonye muri gategurwa n'ingene kandi amatora yatunganijwe n'ingene azoba ariko aragenda
muri ico gikorwa nyene cy'amatora muri ayo matora perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ariko ahiganwa n'abandi banyapolitike 14 muri amazi iminsi itari mike muri iki gihe i Dar es Salaam hari icuka kibi coba kirangwa muri ico gihugu imbere y'amatora
aho turi ntacho turabwirwa ntacho turabona naho tuvugana ntacho ratubwira ngaho kare turategekeye natwe ubwacu kuzobonana na bamwe mu bahiganwa mbere tukazogenda no ku rubuga aho bizodukundira kugira twirabire ngende twebwe n'amaso yacu ingene biri kubiragenda kandi uko ndabibona nabo tuvugana urabona yuko ibintu bitunganijwe biri ko biragenda nyene ku buryo nyene amatora umuntu ashobora kuyakurikirana atangorane akazokuramo icyumviro cya nyuma abavuga ibice byose biyaranga bimaze guhera sinza kuvuga rero ubu ari twitangura icyumviro mfatiye kodi kicanye kiriya turakurikira tuzoraba hanyuma tuzoza tugire rero icyo dushikirije tumaze gukurikirana hose aho nakubwira zoja baduhaye ibyegeranyo bishobora kudufasha kugira icyo cyumviro nyamukuru ku itunganywa no kugenda amatora yagenze muri kino gihugu
amatwi adusumira muri uyu murwi murongoye nta banyagihugu ba Tanzania barimo ivyo byavuye kuki
niko bitunganijwe muri uyu muryango muri ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko iyo igihugu kirabwa n'amatora cyo nyene nta bantu bemererwa kuca muri uwo mugwi ugiye gucungera amatora ejo no kuvuga rero abigize nko kidugyu ikicanye kiriya naco nyene ntizoshobora kuri gukurikira abo bantu si biraba rero Tanzania gusa nizo ntibiraba igihugu cyose bagiye gucungera amatora mugabo kikaba coco kidafise ubwo burenganzira bwo abantu baza gucungera
mu bihugu byinshi byo muri Afrika igihe cy'amatora n'igihe gihambaye cyane rwose kandi n'igihe cyama cyabayemo imvururu indyane mu gihe ibyo zoshika nk'ibyavuye amatora bikaba nk'ibiharirwa n'umwe canke n'uwundi umurwi murongoye uzofita mu gute
reka twizere ko atabizoshika hanyuma ikibazo cyose kije umugwi uje gucubira amatora uraheza ukisunga ingingo zigenga ishira hamwe kugira ico ushikirije reka rero twizere yuko dukuri bizogera neza nitubatege iminsi kuko buriya umuntu agiye gucubira amatora mu gihugu abagiye kuraba gusa agira ngo ibitagenda ngo nivyo bizotugora ahubwo yashobora gukora nibigenda neza cyangwa ukagenda neza byose bikarizo cyane cyane umuntu ashimikira ko kugira ngo agende ashigikira inzira ya demokrasi muri bino bihugu urazi yuko ari inzira itoroshe kubaka urabona n'imyaka iheze bitanguye mbuga ugasanga haraho bigenda bicumbagira reka rero ngira kuri icyo kibazo tuzokimbaza inyuma amatora yaheze tumaze gushikiriza icegeranyo cy'ibyo tuzatwabonye
Matuwa dusumira, matuwa tunga nijigui, hakoreshejwe umutahe w'igihugu cha Tanzania, tamutahe wavuye mu mfashanyo z'amahanga canke ibindi bihugu ivyo bivyo bafise ingaruka kuri amatora canke ivyo bafise bifise akamaro ku gihugu cha Tanzania.
Ego barabitubwiye yuko ariko byagenze duko ariko bizogenda kandi urazi ko ari mu ntango yaho twebwe nitwogira icyumviro cyikirije babitubwiye reka rero navuze ngo ikarizo gicwe tubivuze ko twahejeje twahejeje kucungira amatora ntidufata kandi kamwe gusa tuzofatire byose icyarimwe turabe tuti amatora yagenzwe agenzwe uko ugiye byose ubishyira ku rugero.
Muri iki gihe aya matora ariko aratunganywa ku isi hose eka no muri Tanzania harimo hari ikiza cya corona kigeramiye amakungu icyo nikishobora kuba intambamye muri icyo gikorwa mujejwe cyo gushobora kwitegereza mu gihugu kuraba ukuntu amatora ariko aratunganywa.
Mukanya turaza kugira inama iduhuza twese ahubwo gira nejo iduhuza twese abaje muri uwo mugwi mugabo ndibaza yuko umwe wese aheza akamenya ingene yutunganya kugira ngo umurimo twashizwe turangure atangorane kandi n'ibintu bishoboka.
Mu gusozera nashaka ndabaze igihe cyose habaye amatora nk'uko twabivuze mu ntango haraba intambamye intambamye muba mutinya ko zishobora gushika muri iki gihe n'inkize.
Urumva ibyo tuzobibona neza byose tumaze ubwa mbere hoho kuja hamwe mu mugwi ngo twitongereze igihe bizogenda hanyuma abo tuzorungika kugenda hirya no hino aho twateguye bashitseyo buriya iyo umuntu ajye gucungira amatora icyo yipfuza je n'icyo nipfuza nuko ayo matora ajye gucungera yogenda neza ntihagire ikintu na kimwe kigorana hanyuma ibyo byose umuntu ayibona nuko nabikubwiye iyo amatora amaze guhera icyo rero je nipfuza nuko iki gikorwa twashinzwe two kirangiza tubonye uko amatora yageze neza tukagira tuti nukuri muri Tanzania tujye gucungira amatora yabaye akora ubuhore ariko byose rero nakubwiye yuko tuzokwitunganya uko dushoboye kose kugira ngo dukurikirane neza ingene yateguwe ingene biriko biragenda n'ingene abahiganwa bazokwakira ibyavuyemo.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi mukaba ari mwebwe umukuru w'umurwi w'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu Seruko bya Afurika ujejwe gucungira amatora mu gihugu cya Tanzania. Murakoze cyane rwose ku kajya muhari radio ijwi rya Amerika.
Gonda murakoze ko nabaduhaye akanya ko kubwira abantu icyo turimo ngaha muri Tanzania muri aya matora nyine yatunganjwe muri kino gihugu akazuba ku gitekerezo rya 28 z'ukwezi.
Silvestre Ntibantunganya na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Nshuti muduteza matwi amakuru yacu y'akakanya naha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteza matwi na bagenzi banje bandi bamfashije kuyabagezaho yegeranijwe na Fatu Alimas Kalala yewe ndi Jeffrey Mutagoma twese turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe.
Yo, yabaye isubizo cyacu. cacu. Bakozi bakarorero batanga